Ngiyi nzamba
Nzamba irasamirana Hadyo nzamba gateka kawe turabahaye mwiriwe mwakabara umwanya gubashikiriza amakuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi Amakuru avugwa mukuru no umugoroba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira inama y'abakuru b'ibihugu ba Afrika y'Useruko igira ya 19 ariko ibera I Kampala uno munsi yarangiye iyo nama ikaba yasavye umufasha w'umuhuza matati y'abarundi kubandanya igikogwa bamushinze cyo guhuza abatavuga rumwe na leta ta muri politike y'u Burundi abatavuga rumwe na leta rero nabo bahurikiye mu runani sinarede baba bari mu gihugu n'abari nyuma y'igihugu bakafise ico basavye abakuru b'ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko ivyo bikaba vyari biri mu butumwa bwa rungikanywe umufasha mu matati y'abarundi Benjamin Mkapa mu gihe yariko aratanga icegeranyo muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu wa Afrika y'Ubuseruko igira ya 19 nayo urongoye komisiyo y'umwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat amagarira impande zose za politike kwemera kuja mu biganiro bihurikiyemo bose bishika ku muti urama gataruko ubumwe bwa Afrika ntabarorezi zorungika mu matora ariko arategurwa n'ubutegetsi bw'ibujumbura kaze murano makuru kuri mikoro muri kumwe na Edi Claude Nazwe ino sakubwimana ari mu muhinga bw'ivyuma mukanya idonizo jyana makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
Tose kubaha ikaze murano makuru amakuru tuyahere makuru ajanye n'umutekano kuri nkuru iciye ku masonga hari grenade yaraye itewe gihe cy'isaha zitanu z'ijoro zirenga iminota 50 ku mutumba wa Gitwe ni muri komine ya Bugabira mu ntara ya Kirundo ku rugo rwitwa Gahungu Cyprien batazira gahuguru akaba afite imyaka 71 amakuru ava mu gipolisi akamenyesha ko ivyononekaye harimo imodoka yiwe akazuba dandarizamo kari mu rugo kioske hamwe n'urugi rw'inzu yiwe mu nta muntu yapfuye canke ngo akomereke uwitwa Mubumbe Juste w'imyaka 37 akaba yahoze ari mu gisirikare c'igihugu akaba yahavuye yirukanwa niwe yaciye afatwa ubwo nyene n'abapolisi baraho hafi grenade igitego
udukurikira ikiyuriraho kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org kuva igihe cy'isaha 11 z'umugoroba gushika isaha 3 z'ijoro
Tubandanye no makuru kuri nababwiye mu ncamake umwunganizi w'umuhuza mu matati y'abarundi Benjamin Mkapa yasabwiye n'abakuru b'ibihugu bakarere ka Afrika y'Ubuseruko kubandanya igikorwa cyo guhuza abarundi bari mu matati ikikaba ari kimwe mu byapfundikiwe mu nama y'abahuje I Kampala ku mugwa mukuru w'igihugu cya Uganda n'inkuru tubaza Jean Marinda bashinze intumwa idasanzwe ya radio Inzamba I Kampala
ko wasomye icegeranyo cyo nama gira 19 y'abakuru b'ibihugu bagize EAC yabitangaje umufasha umuhuza Benjamin Mkapa n'abandanye ikogwa ciwe cyo guhuza abarundi ngo gushika habonetse ituze mu gihugu abo bakuru b'ibihugu basaba impande zose kwerekana gushaka mu kuja mu biganiro bakaba bashimikira yuko akarere ariko kazobandanya gahuza abarundi ndetse ngo bagiye gushinga ihigega kizofasha muri ibyo biganiro nkuko byashikirijwe n'umunyamabanga mukuru wa EAC
Inama y'abakuru b'ibihugu yakiriye icegeranyo cy'umwunganizi w'umuhuza Mkapa ku bijyanye n'aho ibiganiro hagati y'abarundi bigeze iyo nama yasabye abahuza kubandanya igikorwa batanguye abakuru b'ibihugu banasabye akarere n'amakungu kubandanya bafasha mu bijyanye n'uburyo bongeye baranumvikana ko ibiganiro biguma bihagarikiwe n'akarere ka EAC umwunganizi w'umuhuza nawe agafatwa mu mugongo
mumakuru yari iri waravuga yuko Benjamin Mkapa yatanze imihoho ibiro by'umukuru w'igihugu cha Uganda byahavuye bisohora itangazo bamenyesha yuko muri raporo yahaye abakuru b'ibihugu ejo mu ijoro yababwiye yuko umugambi wa leta ya Bujumbura wo guhindura ibwirizwa shingiro ari intambamyi mu gikorwa ariko ararangura acasaba aba bakuru b'ibihugu yuko bomuha intumbero y'ingene ibiganiro byobandanya iyi ngingo ikomeye yafashwe muri yo nama nuko kuvuba umunyamabanga mukuru wa EAC azohora akora ikibazo imbere yuko aja muri ayo mabanga ngaha Perezida Museveni yahagaze cyane ati dushaka iterambere dutegerezwa gukoresha incabwenge kandi inyankamugayo iyo ngingo bayifashe inyuma yaho ubusanzwe ari muri ico kibanza Liberanfu Mukeko yagirizwa ubunyonyezi burengeje ndetse hakaba hari n'abasabye yuko amafaranga yagirizwa Uburundi arico gihugu avamwo bwo yariha muri raporo iherutse gusohoka yavuzwe cyane muri no nama abagize amatohoza basanze ngo akoresha amafaranga ya senkayiwe akarorero ngo yarafashe amafaranga avuga yuko agiye gukoresha ubwenge mu Faransa ngo batohoje basanze iryo shuri avuga yuko yagiye kwiga ko ritabaho ikindi ngo mu ngendo 12 yagize mu mwaka uheze zitandatu zose ngo yarazigize mu Burundi gusa ibyo ngo bikagaragara yuko abagiye mu vyiwe ikampara Jean Marie Ndabashinze ku bwa radio Inzamba
urakoze Jean Marie Ndabashinze muri politike ugondoza Petero Nkurunziza wahagarike vuba bwango umugambi arimo guhindura ibyiza shingiro ni bimwe abatavuga rumwe na leta bari mu gihugu no hanze y'igihugu basavye abakuru b'ibihugu ba Afrika yo mu buseruko aho bari bakoraniye i Kampala mu gihugu cy'u Buganda ubwo butumwa bukaba bwavuye mu bonano uherutse guhuza abatavuga rumwe na leta hamwe n'umufasha mu matati y'abarundi William Benjamin Mkapa ari nawe yagiye ajanye ubwo butumwa ibikuru bikuru mu byasabwe n'abatavuga rumwe na leta tubibaze mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo
kugira Burundi nibubandanye bugwa mukaga abatavuga rumwe na leta bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu mu byo barungikanye William Benjamin Mkapa basaba bakuru b'ibihugu bakarere ka Afrika y'ubuseruko guhagarika Petero Nkurunziza mu mugambi ariko wo guhindura ibwirizwa shingiro atakindi igamije atari guhamba Burundi amasezerano y'Arusha guhagarika ubwicanyi ibugwa irengero yagarikwa n'ifungwa bidaciye amategeko biri mu byo kwihutirwa byasabwa abo bakuru b'ibihugu ba Afrika y'ubuseruko ibiganiro hagati y'abarundi byatangujwe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko ngo nibisubire bihamagagwe vuba kugira hategwe kw'igikumu ku rupapuro rw'inzira rusaba impande zose kwiyemeza kubahiriza amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro ryo kuwa 18 Ntwarante umwaka w'2025 mu byo babandanya basaba abatavuga rumwe na leta basaba ko hoshigwaho mu gihugu icuka ciza ca politiki kizotuma hategurwa amatora ashira imbere intwaro rusangi ari mukuri kandi adakumira ivyo bikazojana no kwaka ibigwanisha imbonera kure no gushiraho inzego zidasanzwe zikingira abarundi n'abanyepolitiki bazoba bahungutse hamwe no gutahukana impunzi ico gikowe kazojana kandi no kugurura amaradio yasambuwe na yugawe hamwe no gusubira kwemerera gukora amashyirahamwe yadahana ivyicaro vya politike yahagaritswe abafungiye imvo za politike hamwe n'abahugu ivyumviro vyabo nabo nyene basaba ko bo babarekuwe mu gusozera ubwo rwandiko abatavuga rumwe na leta bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu basabye ko hoshigwaho mugwi utegura amatora uhurikiyemwo abarundi n'abanyamahanga kugira amatora azoje mu muco ivyo bikazotuma haba kwirinda intambara mu Burundi ishobora gukurikirwa n'ibindi bibazo bishobora gutandukira akarere kose
Bertrand Ngendakuriyo Moussa Faki Mahamat arongoye komisiyo y'ubumwe bwa Afrika amenyesha ko ikibazo cy'u Burundi kizotorerwa umuti n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko Moussa Faki Mahamat agahamagarira impande zose za politike kwemera kuja mu biganiro bihurikiyemo bose bishika ku muti urama ngo atari uko ubumwe bwa Afrika ntabarorezi buzorungika mu matora ariko arategurwa n'ubutegetsi bw'ibujumbura kurikira Moussa Faki Mahamat arongoye komisiyo y'ubumwe bwa Afrika
Vous savez, au niveau de l'Union africaine, nous avons le principe de la subsidiarité. Le dossier du Burundi est actuellement entre les mains.
Nkuko mubizi mu bumwe bwa Afrika turashyira imbere ko ikibazo kibanza gutorerwa umuti kuko biraba ubwa mbere. Ikibazo cy'u Burundi rero uno munsi kiri mu minwe y'ishyirahamwe rya Afrika y'ubuseruko. Nk'ishyirahamwe rya kano karere turasabye abarirongoye n'abo byega bose kwitaba ibiganiro bihurikiyemo bose ibiganiro bishyika amasezerano y'Arusha ashyigikiwe n'ubumwe bwa Afrika yubahirizwe. Ibyo byose bitagiye habona ubumwe bwa Afrika nta barorerezi. Urungika ku matora ariko arategurwa
les choses soient claires. L'Union africaine n'est pas à même d'envoyer des observateurs si les règles du jeu ne sont pas connues d'avance.
Mustafa Kima Matarongo ya komisiyo y'ubumwe bwa Afrika akaba yabishikirije mu kiganiro yahaye radio y'abadagi Deutsche Welle hari ku munsi wa gatatu. Radio Inzamba tubandanye na makuru twateguye mu gisata cha politique ishiramwe par semelate wa makenga n'integuro y'indurwa gibwirizwa shingiro ivyo bicikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye iryo shiramwe hari mu kiganiro yahaye bamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu agasaba abajejwe intwaro ubutungane hamwe n'inzego z'umutekano guhana abo bose baburagiza abandi ngo nuko badashigikiye gutora ego canke oya kuko ngo ivyo bishobora kuryanisha abanyagihugu kurikirana Faustin Ndikumana.
Mwibiza shingiro hariho ingingo no kuvuga article ya 1999 ivuga neza yuko ibihinduka mwibiza shingiro bitategeza kuba biza gusubiza inyuma intwaro rusange no gusubiza hamwe kw'abarundi. Nuko byumvikana rero yuko iyo article yasara kuhaca haba debat ibiganiro kugira abantu banze babiharire ko ivyo nazo ntivyabaye hanyuma turaze n'icegeranyo cyashakirijwe n'umufasha w'umuhuza ejo bundi mu biganiro byaheruka Arusha urabona neza mu byo abantu batari bumvikane k'abanyepolitike na ba leta harimo ibijyanye n'ibizwa shingiro hanyuma rero ukaraba uno munsi ingene biri ko biragenda ibyo kwitegura referendum ukaraba amajambo avugwa usanga atera ubwoba ugasanga abantu barabuzwa kuja ku hariho kwivuza ro ku kuja ku mirimo yabo ku masoko kubera atari yandikisha ndetse n'ibihuba bimwe by'iterabwoba ugasanga biriko birakogwa hana hariya bijanye no kuvuga ngo abasha kuvuga ngo oya yuko mengo barabasa ibigihugu byo rero turabona yuko bishobora kuzana ingorane nyinshi nico gituma twasaba leta ibikurikira bwa mbere hoho leta n'abanyepolitiki bakumva yuko burya ibiganiro ntibirata igihe bo byihutira bakabijamo kuko nibyo byotuma igihugu gisubira ku murongo neza n'ibyo bizashingira bakabyumvikana hanyuma imvugo yo gutera ubwoba igahagarara kuko ikosa so kuzovuga ego canke oya mwibwirizwa shingiro umurundi wese arekuye kuvuga icyo ashatse kuvuga ko ari ego canke oya ni nacyo referendum ivuga ahandi ho ntiyobaye hanyuma bajejwe intwaro igipolisi bamutegereza kumenya ko zaba gukingira umutekano w'abarundi bose bajejwe mu makomine mu ntara arabazovuga oya arabashobora kuvuga ego bagakingirwa bose n'abana barundi kandi babifitiye uburenganzira ikibujijwe kumbure n'igihe utangura kubikora hataragira kibujijwe naho kiburizwa kibuzwa kuri bose sini nayibwiza kumenya uko itegereza kwigisha ikavuga neza ico bita referendum credible no kuvuga amatora yo kwemeza cyangwa kanibwiza shingiro ashobora kwemeza ico bita credible kuko igira hora kandi bikubera nk'amakosa menshi nawe nyene izo batakirikira fasha kandi zo kwari umuguru wigenga utegereza kubitegura igaca mu muco kandi atawute ubwo atawu atabanjya wangu hanyuma abanyagihugu nabona cyane cyane ubwo twatera kamo umafatanye munda amahero n'umutegano amahero n'umutekano ntibazi bibahenda ngo baze gupfa ego canke oya.
Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe PASEM gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro.
Ukaba wifuza kugira ico ushikirije twandikire kuri numero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 68 40 73 244.
Amakuru twateguriye tubandanize mu gisata cy'ubutungane. Gabriel Fiarongo ishiramwe Olicom amenyesha ko hamwe ifatwa ry'umukuru wa sentare isubiramo imanza mu ntara ya Gitega bene umucamanza wo muri iyo sentare bo barahagaritswe kuko banyuruje amatungo y'igihugu ngo yo bari intambwe yo gushigikira na cyane cyane kuhasha kurya ibiturire. Gabriel Fyiri akaba ariko afite amakenga ko ashobora kuba hari kinyegeje inyuma y'iryo hagarikwa ryawo bacamanza batawe muri yompi kuri wa gatatu. Tega matwi Gabriel Fyiri.
Hamwe yo bakikuri atarabindi bintu biri nyuma yo bayafashe kubenze ibiturire gusa byo bari byiza mugabo sinibaza yuko hari umuntu ubusigara nka batatu cyangwa batanu ku ijana hamwe bufata kagire bose nicyo gituma abambaje nababwiye yuko igiturire n'igihugu cyacu kimaze kwa kindaro utari umusuma utari umubandi nibaza yuko atajambo ashobora kuronka mu bandi ibyo ni ibintu twese tubona kera noneho nibaza ko mwabonye raporo ishyirahamwe mu makuru wari ibitujije ku isi gifata asosiyasiyo nasiyonali ije gusohora u Burundi n'ubu buri mu bihugu cya mbere yimonogoje mu kurya ibiture yumvira igihugu gifise igihugu cya mbere kifise amanota hafi 90% ku ijana mu gihe twebwe tubifise 22% ku ijana ayo tukaba tuyafise kuva mu mwaka w'2005 ahubwo tuguma abiguma bimanuka biguma bimanuka rero n'ubu ndabisubiyemo hamwe baba bafashwe by'ukuri bagize ubuturi ntihabe hari ibindi biri inyuma rero nshaka bita ko ari intango mugabe intango ntoyi cyane kuko turabizi neza kugira ngo umuntu ashobore kumugambi we bawe wamwemerera ngo ushobore gukora mu gihugu ari ufasha abanyagihugu bajya gusaba iki iyumvire na purugira w'abanyagihugu umugambi w'abanyagihugu ugiye mu ntara utebye akazi igiture cyane ngo uri mu mugambwe ukoreshejwe kwemerera gukora uwo mugambwe rero tukibaza yuko kubafata ndabisubiyemo ni byiza mugabo niba hari ibindi byinyegeje inyuma kuko tudutangaza cyane hamwe byo batabi byinyegeje inyuma kubera basuma mu gihugu cyacu n'ubu basuma imbere y'abandi
Gabriel Firarongo ishiramwe urikom tukiri kuri iryo fungwa ry'umukuru wa sentare isubiramwo imanza igitega n'umucamanza muri iyo sentare kuri dosiye yerekeye inyuruzwa ry'ibikoresho byo kubaka ikibuga cy'umupira hariya mu ntara ya Karusi ngo ryarahonyanze amategeko uko niko umushinga wa manza Jean-Vier Bigirimana abibona umushinga wa manza Jean-Vier Bigirimana agasigura ko abo bacamanza ahubwo bapfungiwe imvo za politike uwo umushinga wa manza akanegura kandi ko bataronse n'umwanya wo kwisigura kurikira Jean-Vier Bigirimana
baza batekeranye yuko amategeko yaho nyanze na cyane cyane yuko bagizwe yuko hari umuntu ngo yoba yabahaye igiturire bagafatira kubera yari yarekuwe bwa mbere yari yaciwe urubanza na sentare y'igihugu yo muri Karusi twe twibaza tuti kubona sentare y'imanza yagitegera yasuye umuntu icyo cyonyine ntigikwiye kugira ngo bavuge yuko mukuru wa yatanze igiturire na cyane yuko uwo muntu bivugwa ko yahigwa buhongo n'imbonerakure cyo kumwe n'abasanzwe barongoye bwa mutengu gesete iyo hamaze kujyamo rero zumva za politike tukibaza yuko abacamanza mu gufungwa atamategeko yakurikijwe ahubwo bwa musenzefutede n'imbonerakure nk'uko bamubabiza baremereye ubutungane baremereye umushyikirizamanza mukuru wa repubulika bica bituma abacamanza bafatwa ubundi ho tukibaza yuko ari ibisanzwe yuko umuntu ashobora kuba yakira urubanza na sentare ya mbere hamakaye kurwana n'ibindi sentare abyo kuvuga yuko mu guca urubanza baba bari igiturire tukibaza yuko hatezwa kuba habaye amatohoza manini y'umwanya munini kandi nabo bacamanza nimba byavuguye ko bari bakaronka umwanya wo kwiregura bifashijwemo n'abashingwamanza bitoreye eka mbere noneho ntibari gusohoka baca bafungwa batarabona neza ko hari inshati bagira narya dusanzwe tuje ko amategeko yoyo yarasanzwe utekanya yuko umuntu kugira ngo afungwe ari hamwe ata ikindi kintu nakimwe gishobora gukomutama kira noneho turazi yuko abarundi mu bice bitandukanye no mu bintu bitandukanye cyane kuva mu 2015 bagiye barahohoterwa rimwe na rimwe bagahohoterwa n'ubutungane bw'i Burundi uno munsi ibyo tangaza renge n'ubutungane bwoba bwashyizeho bikwita gashi kugira ngo bushobore gufunga abacamanza bose bakorera nabi abanyagihugu tukugumenga ahubwo n'imbo za politiki ubundi bw'ubucamanza bw'u Burundi nta kintu na kimwe uno munsi bushoboye gukora gutunganiriza abanyagihugu
nayo ku bijyanye n'ifungwa rya muganga Jean Claude Niyongere wo mu bitaro by'i Karusi yagizwe kuba yarakwiragije ifoto isaba abanyagihugu gutora oya kwihindurwa ry'ibwirizwa shingiro umushingwa manza Jean-Vier Bigirimana ariyamiriza iryo fungwa Jean-Vier Bigirimana agasobanura ko ivyo bijyanye n'umugambi w'intwaro ya Petero Nkurunziza yo gutoteza uwo wese adashigikiye ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro kurikirana umunyene umushingwa manza Jean-Vier Bigirimana
ifungwa ry'umuganga Jean Claude Niyongere yakorera Karusi biraboneka yuko gufatwa no kwiwe biri muri ryasekeza ryasanzwe na Petero Nkurunziza
Ryo kuvuga yuko abantu bose boriketswe cyangwa byagaragaye yuko badafikiye ku byo shingiro rihinduka ngo bategezwa kubagirana mu buryo bwose murazi ko Nkurunziza we yaciye umuzimu kuvuga yuko ngo ari ufite umuntu abahabwiza yo kuja mu ijuru mukambuzi yuko umuntu mu kuja mu ijuru aja mu ijuru ari uko yapfuye rero ibyo byo gupfungwa byo gutotezwa byo kunyuruzwa birimo uwo mugambi w'ubutegetsi Nkurunziza bwo kuvuga ati uko bigenda kose heza gusenyura amasezerano yari ushimye zo gusenyura ubwizo shingiro dufite uno munsi kugira ngo ace abaganza asabwa atware Burundi atahinshamira ata muntu umwe ashobora kumuvugisha tubwiye twagomba kwiyamiriza kandi iryo fungwa ry'uwo muganga kuko ibyo byo kuvuga ngo yasanze ifoto wagomba naho byobaye ari byo twibaza yuko ubuhinga bwa WhatsApp ngende bukoreshwa umuntu ashobora gutanga ikintu atari we yagikoze cyangwa se cy'icyumviro ciwe tukibaza hamwe iyo foto iri kiravugwa abantu boraba abagiye barayihanahana usanga na Nkurunziza isura yayihaye cyangwa bakora na viso bayihaye kumurengera ngo abarundi bose cyangwa abatari bake basanga bapfunze twumva umengo mwenda ibyo n'ibintu by'ugupfundikanya byo kugomba kujyanenya cyangwa ibyo kugomba gutera ubwoba ubundi hoho twaje ko umuganga atambona n'umwe twumva yotuma afungwa kuko iyo posisi nawe yayikoze kandi nawe yoyikora nibaza yuko ibi by'uko bavuga ngo ku bijyanye n'ibwirizwa shingiro bagomba gusenyura ngo nta muntu n'umwe afite uburenganzira bwo kuvuga ku bantu batora oya twumva umwe ngo nabyo nyine ni ibintu bicuramye kuko bo bavuga yuko abantu batora yego ku bwirizwa shingiro
Jamze Bigirimana akaba ari umushingwa manza amakuru tategure kwashikiriza tuyarangirize ku makuru ajanye n'imibano aho imbonera kurezo mu mazone ya Kamenge na Kinama mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu zazindukiye mu gikorwa cyo gutoza amafaranga ibihumbi bibiri bibiri ku ngo ziri muri ayo mazone amafaranga akaba ngo arayo gushigikira ibirori byo kwipfurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hagati y'abagumyabanga ariko abanyagihugu bo mu mazone ya Kamenge na Kinama bakidoga bavuga ko cyo gikorwa kitakozwe kubagumyabanga gusa ariko abagumyabanga nabo bakavuga yuko cyakozwe ku ngo z'abagumyabanga ariko abanyagihugu bakavuga yuko abagumyabanga batoza amafaranga hose bajanyanya ku ngo zose nyamara bamwe bagumyabanga bakabandanya bavuga yuko cyo gikorwa cyakozwe ku ngo z'abanywanyi w'umugambwe CNDD-FDD gusa kurikira Prosper Nzisabira mu nkuru ikurikira
Guhera ku bihumbi bibiri niyo mafaranga urugo rwose rutegekwa gutanga icyo gikorwa cyo kwegeranya ayo mafaranga cyakogwa n'urwaruka rw'imbonera kure rurikiye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ruba mu mazone ya Kamenge na Kinama muri komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura ayo mafaranga akaba ari intererano yo gushyigikira ibirori byo kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hagati y'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD mu gisagara cya Bujumbura ibirori buca bihimbazwa umunyagihugu aba muri quartier Teza zone Kamenge yavuganye na Radio Inzamba yavuze ati ndugure twa mugina imbonera kure zatuzindukiye cyane abantu bataraja no ku kazi ziva ku rugo zijya ku rundi zisaba intererano y'amafaranga ibihumbi bibiri atakuraba umugambwe urimwo kuri ayo mafaranga yatozwa ugize ngo asaba icyemeza yuko yayatanze bamwishyura bati nimba ukeneye resu nuterere ibihumbi jana cyangwa miliyoni nk'uko uyo munyagihugu yabandanije abitubwira umwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD aba muri zone Kinama Radio Inzamba yabagije ntiyakanye icyo gikorwa cyazindutse gikogwa ariko akavuga ko ayo mafaranga yasabwa ingo z'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD zonyine izo ntererano z'agasakisaki kandi zidaciye mu mategeko bikaba biri mu bisongera isibe ubukene buhanze abarundi nk'uko byashikirijwe n'ishyirahamwe ryishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu orikome
Prosper Nzisabira nino kuri iyo nkuru turangije ko amakuru twariko tubashikiriza arakoze ino saa kubw'imana mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro ya Lady Claude ni nazwe